VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 28 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Eugenie Mukankusi agiye kudushikiriza incamake y'amakuru makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Eugenie,
urakoze. Frederic nshuti, muri kumva radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije. Mwibohero ryo mu Ruyigi, abagororwa bazindutse bigaragambya batera amabuye mu muhanda uhuza intara ya Ruyigi n'iya Cankuzo, bawufunze amasaha atatu. Kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu Fidele d'Antoine Nsabimana. Fidele, abafunze umuhanda, abantu bafunze nk'abagororwa, bakuye hehe amabuye yo gutera bigaragambyaga basaba iki?
Amabuye batera menshi nayo harahusanga babomoye tumwe mu twumba tubize iryo bohero, hanyuma niyo bariko barubaka basanura ayo mazu kenshi hari amabuye asigara rero ayo banyororo bavuga yuko kenshi bayabika bakayabika mu gihe habaye imigumuko bakunze kuyakoresha. Hanyuma ibyo basaba yuko boza baraburanishwa ntibafungwe igihe kiye bataraburana, kuko bigera igihe nk'iyo umukuru w'igihugu atanze ikigongwe ugasanga bo ntibari mu bashobora kuronka ikigongwe, ko ikigongwe kironkwa abaciriwe imanza. Ikindi basaba ni uko mu bifungurwa bamaze iminsi barya amezi ashika abiri arenga, ubu nta munyu babaha, nta n'amavuta. Ibyo byose rero bakavuga ko bigomba kubona umuti kugira ngo imigumuke ihagarare.
None se Fidele, hari icyo babemereye cyangwa se babijeje muri ibyo basabaga muri makeya?
Babibijeje kuko bavuze yuko ibyo by'amavuta bura n'umunyu bigiye kuja mu buryo mu babarongoye hejuru baravyemeye, hanyuma ngo mu ndwi itangura hazomara indwi zibiri abacamanza bava mu Cankuzo baza kuburanisha abanyororo bafungiwe mu Ruyigi, kubera ko benshi nibo bamara igihe bataraburana kubera ko mu Cankuzo atabohero rihari.
Ye, urakoze cyane Fidele d'Antoine Nsabimana. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu makuru yacu ataha. Abiri mu mashyirahamwe yari yahagaritswe hagafungirwa n'amakonti mu mabanki yongeye kwemererwa gukora. Uwo munyamakuru wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye aya makuru. Eroje, ayo mashyirahamwe ni ayahe, ninde wayemereye gukora
aya mashyirahamwe? Ejeni, ni yitwa JCB, ni ishyirahamwe bikiyemo abanyamategeko b'abakatolika mu Burundi. Hanyuma n'iyitwa PASEM, ni ishyirahamwe ryishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bashyire ku iterambere rirama. Akaba yasize kwemererwa gukora n'uwari yayahagaritse, ari we mushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda.
Hari ibintu se ayo mashyirahamwe yasabwe gukora mbere y'uko akomorerwa?
Oya, aya mashyirahamwe mbere y'uko akomorerwa nta kintu na kimwe yasabwe gukora, ariko mwikete mushikirizamanza Kizigenza yanditse, yagize ati nta mpamvu zikihari z'uko aya mashyirahamwe akurikirana mu butungane. Yabyanditse mu Gifaransa, yavuze ngo ni inopportunite de poursuite. Ubu rero ni ukuvuga ko aya mashyirahamwe ashobora kubandanya akora mbere muri iryo kete mushikirizamanza Kizigenza yaciye yandikira n'amabanki hamwe n'ayandi mashyirahamwe kugurana na bita microfinance yuko ahari amakonti y'aya mashyirahamwe yose arekuriwe kuyakoresha uko agomba, ibihushanye n'ibyo yari yanditse mu mwaka uheze igihe rero yari yahagaritse ayo makonti.
Urakoze nawe ubwo Eroje Wirika neza, turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya. Tujye noneho mu ntara ya Cibitoki, intara yeramo cyane imboga zakundaga kugurishwa mu Rwanda. None abahinzi abayobozi na ko b'amakomine ya Rugombo, Mugina na Mabayi baherutse kubuza abahinzi kugurisha mu Rwanda. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. None Evariste, ni izihe mpamvu abayobozi batanga zituma babuza abaturage gukomeza kugurisha imboga nk'uko byari bisanzwe?
Eje ni insiguro zitangwa n'abajijwe intwaro muri ayo makomine atatu eje kuvuga ari Rugombo, Mugina na Mabayi, ngo nuko bifuza ko umwimbu wabonetse muri kano gatasi basigura yuko wari umwimbu ushemeye, bakifuza yuko ngo utoherezwa mu masoko na cyane cyane kutujabuka hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. Nka umuhanuzi wa Mustangara ajejwe imibano n'intwaro muri komine Rugombo azwi ku izina rya Firmino Habumuremyi yadusiguriye yuko ngo bamaze kubona ku bijyanye n'ibihindagurika ry'ibihe bamaze kubona ko muri rimari kurikira ry'impeshi ngo byibonekeza ko umwimbu uzuhavuba mukeyi gutyo ngo n'ingingo bafashe kugira ngo mu gihe gikurikira abanyagihugu bo mu ntara cy'ibitoke
urakoze cyane Evariste nzi ko banyanka ubwo iyo nkuru nayo turayitegereje mu kanya
ubunaho nkuko mubimenyereye ni cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika muri Isanga ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abasirikare babiri bakomeye Lieutenant Colonel Darius Ikurakure hamwe na Major Didier Muhimpundu baragandaguwe n'abantu itwaje ibigwanisho gushika ubu bataramenyekana muri iyo ndwi iheze kandi Leta y'u Burundi yatangaje ko itazokwigira igira ibiganiro nabo ivuga ko bagize uruhara mu guhungabanya umutekano w'igihugu yongera ivuga ko atabiganiro bimwe bita negotiation bizokwigira biba kuko leta ihari yatowe n'abanyagihugu ibindi bibazo bikunda kuvugwa muri iki gihe ni ibibazo abantu bavuga ko byatewe n'ikiringo cya gatatu yamara inyuma yaho Burundi bugenderewe n'abategetsi bakomeye barimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon abakuru b'ibihugu bitanu vyo muri Afrika intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Amerika mu ntara Afrika y'ibiyaga binini ikibazo cy'ikiringo kigira gatatu ntikivugwa nka kurya ibindi bintu byasabwe birimo kugurura amaradiyo acugaye gutanguza ibiganiro birimo bose bivugwa kuri ivyo bibazo rero byose uyu munsi twatumiye abashinga ntahe babiri Chovino Mugwengezo akaba umuvugizi w'urunani Senared rujejwe kubahiriza amasezerano y'Arusha gushira imbere intwara ya demokrasi tukaba turi kumwe kandi na Emmanuel bamenyekane umunywanyi umugambwe uri kutegetse abashinga ntahe rero bose nashaka imbere yo gutangura mwiwe neza abashinga ntahe turi kumwe
mwiwe neza Frederico mwiwe neza namwe abarundi bene yacu n'abandi atari abarundi mu gaba kwisana
urakoze mushya nahe turiko turarundira kandi Emmanuel ntaraboneka mu kanya ariko nibaza ko tumubona ariko mushya nahe Chovino nashaka ubwa mbere na mbere dutangura kuri ico kibazo twavuze ikibazo c'abasirikare bakuru bagandaguwe Lieutenant Colonel Darius Ikurakure na Major Didier Muhimpundu nashaka ndababaze umugambwe mu runani Senared ubwo bwicanyi abusiye kwaduka ikaburundira abasirikare bakuru muvuga kwiki
gubwikanyi kwege tuha insiguro imwe n'ubundi bwikanyi tumaze igihe tubona bumaze hafi mwaka bukorerwa abanyagihugu bwakorewe abanyagihugu kubera gusa bazize yuko batashatse yuko ikiringo cya gatatu umukuru w'igihugu akishuza kubera amategeko agenga igihugu cyacu ariyo ibibashingiro n'amasezerano y'Arusha abibuza bwicanyi rero murabona ko bwatarukiye no ku nzego z'umutekano bugatarukiye no ku nzego ubushikiranganji bwo kwivura abatsi ku bwatsi rero izo ningaruka kandi
turazi Chovino izo ningaruka ariko nashaka ndababaze iwanyu mubivuga kwiki impanuro mwotanga nizihe cyane cyane ku bwicanyi muri rusangi cyane cyane kuri ubwo bwicanyi busanzwe bwasiye kwaduka burondera abasirikare hari abantu benshi bavuga ko ari uburyo bwo gucanishamwo igisirikare cy'u Burundi mubivuga kwiki mwebwe
icyo tuvuga ko Frederico ni ikintu kimwe n'abarundi batiriko igihugu cyacu kiriko kirabura n'abarundi bari baragandagurwa ntitwigeze na rimwe twebwe duhesha kugaya no gutera ibyatsi ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu cyo kimwe n'ubwo bwicanyi buri kurakorerwa uno munsi abasoda n'abapolisi ariko bidasigura yuko bwicanyi ku banyagihugu bwaheze cyangwa bwagabanutse ni bwa bundi nyine bya binini naho nariko ndakubwira nti ibyo ni ibintu bijyanye n'ingaruka mbi y'uko umukuru w'igihugu yafashe ikiringo cya gatatu aracyizigira arinze guhungabanya amategeko yose
akamo mushira ntahesha vino mutera abantu nkabo arondera kwicana canke akamwe mamutera abantu batuma nakahe amasegonda 30
kwebe kugacu nta kiburo nimwe uko ikiri nk'icyo yo bafise nta kiburo nimwe twe twoshigikira ubwikanyi n'ubwikanyi uwicwa n'umurundi uno munsi ni umusoda nkumbure ejo ntazuba turi umusoda ati uno munsi nk'uko azuba bikemere n'ejo abakora ubwo bwicanyi rero nta kiburo na rimwe nta kiburo nimwe twe dufata yuko ifaditse nibareke kwica
urakoze reka
nimba babikora mu ntumire yo kwihora unaka yayicanye nakawundi yaricanye ndemibaza ko iyo ngendo iyo ntumbero idafise agaciro
mukurindira mushiye nahe Chevino
abagiye abandi bwicanye abisha abandi nibareke umunsi ubutungane buzotangwa gukora bazokubitwa intahe mu gahanga bachiburanza
cyangwa matizi. Ego mushya nahe Chevino urakoze turafise turacharondira umushya nahe Emmanuel bamenyekana ariko turabona dufise Deo Hakizimana turi kumwe ngaha mwiriwe neza Deo Hakizimana.
Hallo.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mu twa tuvuga ku bwicanye buherutse kwadukaho abasirikare bakuru bahagandaguwe kandi bisa nuko abantu bavuga ko bushobora kuba ari uburyo bwo gucishanishamo igisirikare nashaka ubwo bwicanywe mubona gute mu kanya gatoya cyane rwose
oya iminsi yose y'ubwicanyi bwadutse ahantu cyane cyane muri iki gihugu cyacu twari duhe ikintu mu nzu nini cyane biratera amakenga biratera n'imbabazi twifuza yuko uyu munsi abahinde politiki babipfa bamaze gutegera yuko umunsi uri igina bazobiganirira bakaraba ingene igihugu coshobora kugorora kuko ubuye havuzwe byinshi handitswe byinshi ukuri ubu gushaka wese barakunze nicyo gituma jewe nibaza ku ruhande rwanjye yuko hari hageze ko wese atangura kwikubita agashi akabonana bakaganirira hanyuma tukaronka amahoro ejo ekonomi igatangura gukora
akama motera abantu bo ari nyuma y'ubwicanyi bwose ba mu Burundi gukorerwa abasivile ika gukorerwa n'abasirikare bakuru nakahe mu kanya gato
jewe ibyo mbona uno munsi ndabigiranye n'ibyo tugize kubona 96 aho umuhayisende de wari ukomeye cyane mu gihugu hanyuma kandi ukaba wari kuragwana n'igisirikare muri icyo gihe ibyo aho nari mperereye nakora muri ambasade y'ubumwe mu bubiligi naragiyoheje nsanga bimeze nk'uko byari bisanzwe biri ni ukuvuga hariho amakungu agomba gufasha u Burundi bwa Abarundi bonyine bakaba ari bo batorohereza amakungu kugira ngo abafashe muri iki gihe ngo bisa n'ibisa kuko hari nk'abanyamahanga bahuye neza bari bafise amakuru atari yo bamwe bo baratanguye kuyaronka ubu rero hari hageze yuko twebwe Abarundi twebwe nini natwe tubona yuko igihe cyageze yuko ibihitiye byo bwiza kuringana jewe icyo gihe ndabwira abagwana ntawe uzotsinda ubundi Burundi byose bizohera ku meza ibiganiro ni kandi umwe abitangura kare muzaba mufashishije Abarundi benshi muzaba mufashije Abarundi mwese namwe binyine muzaba mubifashije plutôt ça commence plus c'est rien qui ne je travaille bouga mo qui chez ha mo qui je vais donc je trouve ce qui dit qu'il y a tout dans le kiganiro igeneze gihuza abanye abo byiga icyo kibose kandi cyari cyane
icyo ikibazo cy'ibiganiro mukanya mushya nahe Deo Hakizimana turagaruka ko ariko reka duhe ijambo muri wa New Radio ijwi rya Amerika bave imbere mwiriwe neza murakomeye ufite ikibazo mufite icyumviro ku bibazo turiko turashikiriza tuhavuze ibibazo bitatu cyane cyane ikibazo cy'ubugizi bwa nabi ubwicanyi bwadutse mu minsi iheze burondera abasirikare bakuru turaza kuvuga kandi ku byerekeye ikiringo cya gatatu tuvuge n'ibyo bita negotiation cyangwa dialogue murafite ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane rwose
ikibazo cyanje
duga ku ijambo turakumva duga ku ijambo
ikibazo cyo nabaza none ko ubwo bwicanyi bubandanya none amatohoza akaba kandi tutabona iherezo ryayo twose tuvuga ko bikorwa n'abantu ariko kabazo mfite
mu kanya turagaruka kuri icyo kibazo mubajije ariko imbere yaho ko wari kutubwira cyane cyane n'umuntu yoba yegereye nka leta katubwira ikintu ayo matohoza ariko araba ariko ushiko ntituramona mu kanya ariko turabaza n'abashinga nta turi kumwe yarabe ko kwishura kuri ico kibazo turafite wundi bunywanyu radio ijwi rya Amerika Jeanne muri beneza
beneza
murafite kibazo murafite cyumviro
ego ndabaje kwaramutsa aho kuri rya Amerika ndaramugira n'abatumire
yeah muri beneza
ego hama nanje nagomba mvuge kukuntu inzego za gisirikare ziko ziraganda kugwanda ndetse n'iz'umutekano muri rusangi nkaba mvuga ati dukurikije tukaraba izo banyepolitiki batavuga rumwe na leta izo bagiye bashikiriza bavuga yuko bazoheba bakombombe ubutegetsi bwose ndetse n'igisirikare kibushigikiye munsi inzego z'umutekano zose ngo zishigikiye iyi leta ihari ubu ngo bazoziganda ngo zose bazimare nkaca mvuga yuko rero abanyepolitike batavuga rumwe na leta bariko barashaka gushika ku ntumbero cyo gucanishamo igisirikare cy'u Burundi nababwira yuko ibyo atabuje na bumwe bazobishikako bashatse kwishisha mu iyo nzira ahubwo inzira je nabona yari irashe yari inzira y'ibiganiro y'ibigando yonyine niyo nzira yoshikanye abanyepolitike ku byo bipfuza kuko ntibashaka kwishisha mu bintu by'inguvu nta kintu kimwe azoshikako hari maragamba zeshe bino mu rwengezo erekana vuga yuko atabutungane muhari none ubwo butungane buriko barekura abantu basabwe n'amakungu yuko barekurwa abantu 2000 bariko bararekurwa nande ubutungane buriko bararekura amashyirahamwe yigenga gusubira gukora subutungane cyangwa niki ubutungane yifuza buzorwa butungane buzoshaka gukorera ku mafuti y'abanyepolitike hama nagomba ndamubwire aravye muri rusangi abanyagihugu bari ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi tudafatiye kubahunje nka 99% kwijana niwe ari ngaha mu gihugu nkavuga atahubwo intererano ikomeye bari gukora abanyepolitike batavuga rumwe na leta nibatera kamo nyabuna igihugu cy'u Rwanda cy'u Rwanda ku muntu wese azi yuko atagira ibintu byo gutembagaza ubutegetsi natirakamo u Rwanda rurekure impunzi zacu zize ngaha mu Burundi hanyuma u Rwanda nago nirurekure abantu bagigwa no gucisha gutembagaza ubutegetsi
Eugene uri kuvuga nk'uko umengo
bariko barafashanya n'u Rwanda mu guforoma igisigara kiza gutera u Burundi avuga ati rero nibashikaye nyabuna barego kuba batadaja kuko nta kuntu leta itoganira n'abantu baje gutembagaza ubutegetsi umuntu uzi yuko atagiye impunzi zo gutembagaza
ubutegetsi Eugene uri kuvuga Eugene nk'umuntu Eugene rindira gatoyi uri kufata umwanya muremure cyane rwose reka ndakubaza ikibazo bwa mbere yuko tuja ku wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika uri kuvuga nk'uko umengo u Rwanda rwo buzimpunzi gutahuka ayo makuru uyakura
makuru y'ubuga imbanda turafite abantu tuvugana benshi bari mu Rwanda bavuga ati twese batubuza gutaha Rwanda nizo kuri izo mpunzi kuko benshi baraza kuko n'abatahutse bavuga ati twese nubwo tuje turinyegeza ntiturumwe
tuza reka duhe ijambo Chevino yishureye ku kibazo wabajije ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko abatavuga rumwe na leta bo bararahiye bakarengwa ko bateza gutembagaza leta mushiga ntahe Chevino ivyo mushiga ntahe Eugene avuze vyo bari vyo
oya je bibaza ko ariko ari kiranye ibintu uwo musore twebwe kubwacu nkasira rege nta narimwe nta n'umunsi n'umwe twigeze tuvuga yuko twebwe twihaye intumbero y'uguhonya abasoda n'abapolisi kuko turazi neza yuko izo nzego ari inzego z'igihugu ari inzego mu gushyirwaho zisunze amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bw'ibujumbura buriko burazihungabanya nta kindi kuko umaze gufata abasoda ukababangura bamwe ukabita ngo nabakera abandi nabiye intwaro Jeni wazako aho honyene
Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura aba basirikare Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura aba basirikare
igipolisi kiragacinga uyu muntu sinzi ko amakuru afite cyangwa uyamuha ko ayaronka neza hanyuma rero ubutungane yavuze yuko buriho yavuze yuko uno munsi amashyirahamwe adaharanira iza politike atangiye gukora yavuze yuko abanyororo bamwe guca barekurwa nkumbure ntazi ibiri ko birakogwa ntazi n'intumbero y'ibyo bintu bifite intumbero y'ukwiyoza bifite intumbero y'ukwerekana ko hari ishaka ryo gukora neza n'igiharuro muri busangi.
Ego Chevino mukanya gatoye cyane gose mu masego Chevino mukanya gato mu masegonda 30 Chevino nashaka mutubwire mu masegonda 30 tubwire muri ko mwavuze ko leta y'u Burundi yo bari ko ariyo yo biri kwigandagura abasirikare
warinjira ko icyo kintu gishira mu ngiro ugasanga
Chevino nturi kurumviriza Chevino
abagiye kurikura nabantu
Chevino nturi kurumviriza reka ico kibazo ndakigaruka ko mukanya reka duhe ni jambo de Hakizimana nawe nyene agica vuze ko vyashikirijwe na Eugene hamwe na bava imbere Deo
yewe kuri ibyo bibazo bijanye n'ingorane tugifise no munsi yewe ico nifuza gushimikira ko mu guhamagara abo bose bibaza yuko ikibazo kibaraba bibuke ingene intambara yatanguye ingene yabandanije naho igeze uno munsi ageze uno munsi mu kubuye hariho ibyitwazo hariho ibibazo byavuzwe byabajijwe bigitangura bijyanye na manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu bita kivugwa uno munsi ubu abazi ibintu n'ibindi barakubwira bati reka kuja murabeshana ni murondere ikibazo nyamukuru mumenye ikibazo abarundi bariko baragira ibyo mubeshana mwabeshanye kuva kera turabizi n'ibintu njyengera ndabivuge mu ncamake mubwo ntabyo nshobora mu kanya gatoyi umunsi abarundi bazokwemera kuganira bakamenya yuko ingwano turimo si ingwano y'iwacu n'ingwano y'abantu badukoresha kugira ngo tujyane ducyanemo baze kuyobora amatunga yacu ibyo ndabivuze mu kuri sindiko ndabeshya igihe ndabizi mugabo icyonzi cyo nuko ari ikibazo kirekire cyane benshi baragitinya hari aho mugabo ngo ndabivuze ngo baba bandi uriya bagucira umutwe kikubona rukuri amakontra ajyanye n'amatungo y'ibihugu by'iwacu n'ibyo bariko baraduhora hari natwe tugace tubesha ngo ari ibya manda hari iby'abahutu n'abatutsi ngo hari iby'ibintu n'ibindi n'ibindi
mushyana deo Hakizimana muri ko muravuga deo Hakizimana
bitanga umucyo ku bintu byinshi
mushyana deo Hakizimana muvuze ko hariho abantu bariko barashaka gukoresha abarundi abo bantu ni bande urashaka kudoma kuri utoki
abanyamahanga n'ibivuga abanyamahanga kibira hatwe
harakarabira mutanga
ya muri iki gihe reka tugize ngaho kandi abatumviriza bose barumvise ibyavuzwe byinshi mu maradiyo birandikwa ibindi nabyo hari abajya barabihanahana ku muntu bariko baraganira ibyo birazi icyari gisigaye ni uko abarundi bavuga bati reka tuzohurira hano hakatubivuganye turabe yuko turiko turapfuza hanyuma dutangire kuganira amahoro
urakoze mushingantahe Deo Hakizimana turafite ikibazo n'umushingantahe Chevino nibaza ko atari kora twumviriza neza ariko nibaza ko mukanya izo ngorane z'amatelefone ziza guhera ariko muri aka kanya nyine nashaka tugire ico tubasomeye ku butumwa buri ko burashikirizwa n'abantu abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika ari umushingantahe Nshimye Augustin agira ati ariko kose mu byukuri ibibazo biri mu Burundi ni ukubera kwitoza kwa nkuru nziza oya siko mbibona mbona jewe ari abazungu ariko avuga nka Deo ari abazungu babishize inyuma ngo dukomeze turyane umushyantahe Nshimye Augustin avuga nka Deo Hakizimana twatubi hano hariho uwitwa États-Unis d'Amérique agira ati ni vyo kwizera Bujumbura na hatari hatari kabisa mbere ivyo mu Burundi vyabaye nabi mpamagara Etienne Sanza Mahoro nawe ati Burundi ni igihugu camyemwo ibibazo bikomeye kuva ku ntwaro y'abami simbona neza rero igihagaritse imitima abantu batari bake kibazo cazanye izo ngorane zose kirazwi kiri ni kiringo cha gatatu none ko baticana habuziki umushinga ntahe jawo Alberto Nawati ivyo ntabwo twovyita ibibazo ahubwo ni nyishu ko leta yamaze kubona abariko bayihungabaniriza umutekano igisigaye no kwirukana nabo mpaka bagagondozwa bagateshwa bagata kandi kuvuga ngo baje mu biganiro ibyo biganiro ntacyo vyovamwo kuko barya bari guhungabanya umutekano ntabwo ari bakunzi ibihugu ahubwo amakungu n'abakurikirane aho kubashigikira tugaruka kuri mwebwe muciya ntahe Chauvino Mugwengezo hari kindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo hari habavuga negotiation hari habavuga dialogue tukaba rero tuzi ko icyo kibazo naco gene abantu batakivuga ko rumwe reka twumvirize ikintu umuvugizi wa leta y'u Burundi ikintu umuvugizi wa leta y'u Burundi aherutse gushikiriza reka tubumvirize ikintu umuvugizi wa leta aherutse gushikiriza
abashaka ngo negotiation no kuvuga bya biganiro nka byarusha aho kuba kuri inkoni kugishitse biriya biganiro vyarusha vyavuye hehe murazi ko kuva mu 2023 leta y'u Burundi itigeze itwagwa n'inzego za towe wa nyuma ya towe yari ndadaye baramugandagura kandi nabamugandagwe nke kabashaka gushika kuri ico ibiganiro bidahera aho umwe wese azari rukanga ati mpa nanje kumeza uko nanye ndaganira nifatiye ko narabigiyemo imigabo yose wapfa kwemererwa ati sanga yabandi hariya barondera icyo camuje leta afata kibanza bacha bagati imigambwe yose yemeye kujyarusha camuzana abashinga amateka muje mu kigoro iyi baragenda barasasa twese twaragiye turasasa amagaho tayi twatowe 2023 kugira amahoro aboneke abavuga gusubiramo vya bindi byarusha bagomba nabo bagende bicari mu kigobe atawa batoya atawa batumye ubu rero hari leta yavuye mu matora yashizweho n'abene gihugu kumugaragaro
mushyana Chauvino itimvu cyanyu kuri ivyo bishikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi amasegonda 30 nturenze
yageze baza ko mwanshiriye gatonya sinzi hari ibyo ariko ndasigura kubijyanye n'ikibazo umunywanyi wa y'igihugu Amerika yashikirije kijyanye n'ubutungane cyangwa ibyo mu Rwanda sinzi ko mwabicishije ko cyane ko nubisiramo
bo reka ivyo turabigaruka ko kubera nibaza ko hariho ibibazo bijanye n'amatelefone ntiwariko uratwumva nibaza ko cari kibazo gihambaye cyane rwose wo kwishura kuri ico kibazo ico kindi turakigaruka ko uzobukoze
oye gome geni ibaza yuko kwiyumvira nkuko nukutaba ufite umutima w'igihugu kwiyumvira yuko ibiganje bidakenewe hagati ya leta ya Peter Nkurunziza na n'abatavuga rumwe nayo ni kwihenda guhambaye cyane kuko jewe nibuka neza Sende FDD igihe yaje mu biganiro tukumva ngo bari batsinze intambara tukumva ngo bari bari bariganuriye akarere n'agaciye na gatonya k'igihugu habaye uyu mutima wo kumva yuko hakwiye kuza icyuka cyiza mu gihugu hakwiye gikwiye kurangwa n'umutima wa kibandimwe hagati y'abanyagihugu naho rero bahabwiraga ibijyaniro uno munsi rero umuntu yoza avuga ko ibijyaniro bidakenewe yoba ari umuntu adakunda n'igihugu ahubwo sinibaza n'inyine yoba ari mu Burundi kuko ibyo bintu birakenewe cyane kuko byanka byakunda ibyo bariko barahisha ega nusha guhisha umwotsi biri kirasha
yego me tubibutse inshuti mwese tubibutse ko muri kumurabandanya kumiza radio ijwi rya Amerika risamyanye na i Washington
isigaye kuganira nayo kuvuga ngo hari ibiganiro byatunganije ngaho ibyo ni n'ubuma amaso makungu
n'ibyo Chauvino muratwumva
hagati y'abarundi n'ukuri kandi inzira bidende kugira dukire ijo ryanyo byimirije kandi biko birasabwa n'isi n'amakungu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Albin mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
ego mbariza nyakubaho batumire uko abona iyo mvugo ya dialogue cyangwa ya negotiation bo bifuza negotiation cyangwa bifuza dialogue
urakoze mushena ya Albin reka dufate n'ikindi kibazo cyangwa icyumviro cya Shimirimana mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
nge icyumviro ntekereza ku bwanjye mbona ku Burundi halo
duga ku ijambo turakumva
nge yo ndebye president Nkurunziza yafashe ubuyobozi anyuze mu ishyamba none haraza bagira negotiation n'abari bari ku ntwaro icyo gihe kandi kugira ngo agere ku buyobozi ntago byamworoheye pe rero nje uko mbibona mbona ataza ntago yarekura ubuyobozi gutyo hadagize batanyuze badakoresheje nk'ibintu by'ingufu kuko kumvikana byo ndabona ntago yabyemera nagashaka kumvikana nabo badahuvuga rumwe muri politiki
ingufu ingufu mushe na nshimira imana muhe turimo ni sikintu coshigwa imbere ivyiza nibindi biganiro nk'ivyo bikorera vugwa leka duhe ijambo rero mushe na hesho vino mu rwengezo agire icavuze ku byacikirijwe na nshimira imana naba mbega ivyo biganiro ni mu kirundi ni ijambo ibiganiro ni negotiation ku bwanyu canke ni ni dialogue
ibiganiro dialogue cyangwa ibiganiro cyo kimwe ni ikintu cy'uko abantu bajya hamwe bagahurira ku meza bakavugana ibibazo bihanze igihugu cyabo turi mu nzu kumenya ngo ni dialogue cyangwa negotiation ibyo biganiro birakenewe cyane ni wo muti wonyine nimba Peter Nkurunziza n'abo bavugizi ba leta ye barota yuko bazofata ikibazo cy'Uburundi bakacyigira bonyine bakibaza ko bazogitorera umuti wo bonyine ntibikunda igihugu cyacu cyamaze kujya mu ngorane bitewe n'ikirimo cya gatatu Peter Nkurunziza yasahuye abanyagihugu barabyanse murabizi amashyirahamwe mpuzamakungu yarabyanse murabizi amatora akiba ajya nyene yize barabivuze bati si amatora yabaye n'ikindi kintu gishaka gusa n'amatora
icyo kiringo cya gatatu Chauvino
bifatiye kuri icyo kintu ntukiremo bifatiye kuri icyo kintu none umuti wonyine usigaye ni ibiganiro kuko biriko biragaragara ko habaye hamaze kuba impande zibiri uruhande rumwe rushyigikiye Peter Nkurunziza n'urundi ruhande rutigeze rwemera ibyo bintu byo kwiyandika ikiringo cya gatatu
Mushyira na Chauvino ikiringo cya gatatu turakigaruka ko mukanya ariko ndashaka mbaze Mushyira na Hedeo Hakizimana ndashaka mbaze Mushyira na Hedeo Hakizimana Mushyira na Chauvino ndamubaze nawe nyine icavuga kuri ibyo bibazo bibiri dialogue cyangwa negotiation turumva umuvugizi wa leta asa n'uwabishitse ko ariko icyo kibazo gitangwe gushika nuko abantu batumvikana ko ba negotiation cyangwa hoba dialogue ku bwanyu Mushyira na Hedeo mwarigeza kuba umuntu yitoje yagiye muri politiki ya Burundi mwarahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu ico kibazo ikintu gikuye mu Burundi mumva n'ikihe negotiation canke dialogue
ayo majambo abiri ntavuga kimwe mbere hariyo n'indi bya gatatu batavuga gitwa debat muri negotiation ni nk'ibyo byabaye arushinga bigaruka ko bose barabizi muri dialogue nawe muri dialogue umuntu muraganira hanyuma umwese akavuga ibimubabaje hanyuma igihe kimwe mukavuga muti turagihurije ko mugaca muvuga muti iki gihurije ko naho cuba ari gitoye reka tugikomeze tukibandanize ko ibindi bizoze hanyuma hariho n'ikindi gita deba muri deba abantu barahura mugabo muri icyo gihe muri deba bashaka ufise ibyumviro bisumba uwundi ufise ubwini gusumba uwundi niyo bavuga ngo yatsinze iyo deba twebwe rero hano mu Burundi icyo twabwirizwa kurondera n'ibintu tumaze gucamo kandi je na manira zigituma abanyepolitike bacu batabyibuka hariho umugambi wabaye mu 2007 gushyira mu 2009 bazita ibiganiro by'abarundi cyangwa biriya biganiro ntibyari negotiation ntiyari beba umuntu yobigarukana ibyo biganiro agasubira akagenda agasoma inkinyanyo zarimo agasoma ibyavuyemo
akabona yuko Mushyira na Hedeo icyo ni ikibazo tubandanya mu kanya ariko reka duhe ijambo wundi munywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Abdul mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego twacyumvise ikibazo ngewe mbona Burundi kuri n'ibizi n'ubwicanyi burimo kuba biraterwa akenshi biraterwa na ekipe guvernementale ekipe guvernementale impamvu ari itera iki kibazo ni uko ubwabo bazi ko aribo bagomba aribo bafite n'abandi bantu bagomba kureba mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane kugira ngo Uburundi busubirane amahoro nk'ayo bwari busanganywe hagomba kubaho dialogue kandi dialogue ikabaho mu bworoherane kandi ikindi urugero twatanga ubu ngubu Peter kugerageza i Bujumbura ni gake cyane ashobora kuba yagera i Bujumbura nawe ubwe ntabwo yizeye kapitale yiwe ni ukuvuga ngo ariko ibiganiro
ayo makuru yakura he wewe ayo makuru kuri kure uyakura he Abdul ayo makuru yakura he kuri kure wewe uri mu Rwanda
pardon
ayo makuru yakura he kuri kure
buriya mu Rwanda n'u Burundi ntago nago ari ahantu kure cyane ku buryo udashobora kumenya amakuru kimwe n'uko televiziyo z'u Burundi tuzireba tukareba tukumva amaradiyo y'i Burundi. Ikindi cya kabiri, ubu ngubu ntabwo wabura kumenya amakuru biri kubera i Burundi, kandi interineti zihari, hari za social media, akantu karaba i Bujumbura ugahita ukabona kuri interineti, dore ko njyana nahabaye igihe kinini cyane. Ntabwo nabura kumenya ibiri kubera i Burundi.
Yego, muravuga ko hakwiye kuba dialogue, icyo ni icyumviro cyiza kiriko kirashikirizwa n'abatari bake. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ndayikengurukiye, mwiriwe neza. Murafite icyumviro, murafite ikibazo?
Yego, ndafite icyumviro ku ibyo byerekeye negotiation na dialogue.
Yego.
Abuze dialogue womenga n'abantu bumvikana, bahaye baraganira ibintu basanzwe bumvikana ko. Ariko iyo bakoresheje negotiation, nicyo kintu cyo bari cyo gukora amaze kumenya ko hari abagwanya. None bakoresha dialogue gute? Kandi bagwanya babazi, bazi ko bariho. Bariko bakoresheje dialogue, abariho basanzwe bariko barumvikana, ibyo iwabo nyine basanzwe bumvikana nk'umuntu wumvikana n'abana be mu muryango. Ariko abandi n'abantu bataye baromuka, abantu baturatujwe, bamwe bafunguwe mu buroko, abandi barakubitwa, abandi bafatwa uko bagomba. Rero numva ko bakoresha negotiation, bakicarana, umwe wese icyo batumvikanye ko bakagihuriza ko bidashobotse, abariko barabumvikanisha bakagira icyo bashyitse ko nazo.
Ego meleka dusabe umushyira ntahe Chevino, mugira icyo muvuze kubishikirijwe na Abdul na Ndayikenguruki. Chevino
Frederico, wewe sinzi gituma aya majambo abibu yagarukana, kandi uzi neza neza yuko isi n'amakungu byamaze kuvuga yuko mu Burundi hazoba ibiganiro. Ibyo biganiro mu Gifaransa babyita negotiation. Ngayo bigituma ibyo bintu bikora bigarukana.
Chevino
ashaka kudusubiza inyuma.
Twebwe si twe tugarukana, Chevino rindira gatoyi, si twebwe tugarukana ayo makuru. Ayo makuru yatangajwe ku munsi wa gatanu.
Ibiganiro bihuza Abarundi ni ibiganiro byitwa negotiation, bizoteza gushika ku ngingo zihumuriza Abarundi, zigarukana umutekano, zigarukana umwizero hagati y'Abarundi. Ni negotiation rero ntushaka kubisubira mu gatanga.
Ubwo nturiko risubiramo Chevino, mukanya wavuze ko aba dialogue aba negotiation ko ari cyo kimwe.
Negotiation nicyo ziba zigamije. Nicyo gituma inzira yonyine rudende ari negotiation. Bena giye mu bintu zigusigura nziko tuko turavuga mu Kirundi yuko ari ibiganiro. Ntagira yo nkatangirwa ko wabajije ikibazo. Alo,
ishura ibyo bibazo bya bashinga ntabi babiri Abdul na Ndayikenguruki.
Egome ngatangirwa ko ngira nti umwe abazi ikibazo avuga ku bijyanye n'ubutungane, yuko ntemera ubutungane bw'u Burundi. Ubutungane bw'u Burundi bwaramaze kwigaragaza yuko buriko bukorera umugumi w'abantu. Si ubutungane buri ngaho kugira ngo butunganize Abarundi. Yagarutse ku kibazo cy'u Rwanda. Je birambabaza cyane kubona ko abantu bukwitiranye ingorane. Ni kuko u Rwanda rwafashije Burundi abo nyine batwita nk'uruziza mu matora y'2005. Barabaha imiduga, barabaha byose, ibikoresho byose bakoresheje mwumbure. U Rwanda rwaragize icyo buterereye. Ejo bundi igihugu cyacu cyarananiwe kuriha imyenda, u Rwanda rwarabikoze. Rwabikoze kubera Nyangoma, rwabikoze kubera Minani, rwabikoze kubera Mugwengezo, rwabikoze kubera umutima w'urukundo afite igihugu cyacu. Ntabwo nimwe rero Peter Nkurunziza ufata ikibazo cy'u Burundi akagihindura akagikikisha ikibazo cy'ubwoko, kandi mu by'ukuri abikota icy'ubwoko. Ni ikibazo cy'ikiringo cya gatatu. Nashaka ni ukuri tubwire ubwigoro budasanzwe, kubwira tugaruka kuri icyo kibazo cy'ikiringo cya gatatu, kuko nicyo ntandaro y'ibibazo byose tukoze.
Ikiringo cya gatatu nicyo kibazo nicyo tutandukira ko mukanya. Ariko imbere yaho reka mpe ijambo umushana Deo Hakizimana, nawe nyine agira icyo avuze ku byo mushikirije. Deo Hakizimana, dialogue, negotiation, ndazi ko mwabivuze ko ariko nicyo kibazo cy'u Rwanda. Mugize icyo muvuga mu kanya gatoya cyane, gusa amasegonda 30.
Ndatwenze kubera ibyo bintu byavuzwe kuva kera, hamwe bavuga ngo ijambo ryama mu kanwa rigashika inkonda. birahaye biraje biratituka kandi ikituka bose bategeye icyo twashaka urumva wowe uvuga dialogue kandi uvuga negotiation nyine byakenge abarundi baje barahishanya kuko mu negotiation cyumva acawumva bijya byarusha uri muri dialogue acayumva jewe nkaje utefemye makubera nze projet cadre dialogue yo mu ngene mwana nayigiyemo naransakanya kubona iki kintu kibandanya no mu bibyo tuzanira inishu ibibazo ku bibazo byinshi bitubangamiye sindamenye igituma niwe ndabandanye ndabisubiramo sindamenye igituma abarundi badashaka kugaruka kuri iyo projet kuko irashobora gufasha mu gihe kandi ikerekana yuko n'ubikinyuma kikibandanya usanga bavuga ibiganiro batabyemera bafite ibindi biri mu mutwe nuko iyo projet tuyivuze ntawunabyemera ntawunashaka kuvuga ati ndeye projet yari imeze gute kuko bose bari bayizi none rero reka dusubire gusa igani nkore ku maso basi dufunge dusaba abantu b'incabyenge baje hamwe batwigire iki kibazo navuze abantu benshi bahora kinyine abanyamahanga bagomba baduteranya bakadukoresha kugira ngo ejo amatunga yacu bayashyirikwa amaboko natwe turiko turajyana twitana abahutu
n'abatutsi
ngo turondera droit de l'homme ngo turondera nta demokrasi nta droit de l'homme ngo bariko baratujyanisha bashaka
imbere yuko dutandukira mushyira na Edeo Hakizimana imbere yuko dutandukira ikibazo cyasabwe kuva kera cy'uko twovuga kirimo cha gatatu nashaka guha ijambo umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Eric mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni nk'icyumviro twashaka guterera ariko tugiye kureba ibintu biri ngaha i Burundi byamaze kuba ndanse abantu barapfa nyene bakavuga ngo bakavuga yuko bakaceceka nyene ariko tugiye kubireba turasanga byose aho bikomoka solution nyene ibaho umuntu nyene yashira imbere nibyo biganiro nta kindi none abantu iyo ari babiri bafitana amatati ikintu cyabahuza ntabwo ari negotiation cyangwa iyo dialogue niba bikuraho se hagati yabo bazabyihereza
murakoze Eric reka tutandukire ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko ibiganiro byoshirwa imbere n'ikibazo nka bose bahurira ko ico badahurira ko nuko bamwe batangwe kwita negotiation abandi bakavyita dialogue ariko reka dutangwe kuri ico kibazo rero ca gihambaye cyane rwose cy'ikirimo cha gatatu twavuze ko inyuma yaho abatetsi bakomeye batembere bagendeye Burundi reka barate akamu gasaba ibintu byihutirwa byo korwa harimo ibiganiro byo huza barundi bidakumira abandi hakaba ari uko n'amaradio aca ugawe ukugurwa muri iki gihe hakaba rero kandi nuko hoba umwidegembyo abantu bakareka bakishara bakizana ariko ikibazo cy'ikirimo cha gatatu nkuko kiriko kirabuntu cyavuzwe cyane rwose nkuko ivyo bindi bibazo byavuzwe nashaka mbaze insiguro muha uko kuntu ico kibazo kitakomejwe nabo bategetse bose bagendeye iyo ntara reka dutangira kumushyira ntahe Deo Hakizimana kane gato
igituma batabigarutse ko jewe ndashobora kugikekereza naho batabimbariye jewe igihe kimwe narumvirije interview y'umushinga ntahe akora mu biro by'ubukuru bya Secretary General w'Inama y'Ubumwe i New York yitwa Adama Dieng umusenegale muhunzi cyane yanonose ibintu by'amategeko bari bamubajije icyo kibazo kijyanye n'ikigingo hanyuma arayishyura ati kuri twebwe uno munsi tubaza yuko ikibazo gikuru ari uko amahoro yagaruka mu Burundi ati ibindi byo kubazwa mu Burundi benshi rero bibaza gutyo ndiko ndabihweza ndiko nanabumviriza kandi niyo bariko bari kuganira muri mukanywa wababo urategera yuko ibyasabwa ibyavugwa mu mezi umunani icyenda ya mbere iyo duhitiyemo gushika mu kwi cumi na rimwe cyangwa kwi cumi na kabiri munyuma barahinduye ubu jewe nuvumeye ngo benshi hariho abatangwe kuvuga nk'uko ubuserukiro bushyushye yabigize mu ndwi iheze i New York yavuze ati twe turashyigikiye ingingo yafashwe na Union Africaine nyuma y'uko abakuru b'ibihugu ba dino bavuga bati turasabye yemere hari aba observateur ijana basirikare n'abandi ijana barajya agateka ka muntu
hanyuma acanongera akavuga ati kandi twebwe turashyigikiye yuko aba impuzamakungu zisinyitaye zigomba guhashya Burundi nibatangure nibaze nicyo kintu kigezweho.
Iyo
mvugo ntivugwa cyane mugabo ugiye kubaza abadiplomate ngaha mu biri umwe wese ukamubaza ukwiriwe muri uwo mukanyi wababo nijya kubwira hariho benshi bashaka gusubira gukorana n'u Burundi.
Ego mereka mushyana he Deo Hakizimana duhene ijambo Chevino, ndabona kanya kihuta cyane rwose Chevino, umunota umwe kuri icyo kibazo nyine kubona icyo kibazo kitavugwa nk'uko cavugwa mbere no kuvuga ko cyane cyane batavuga na leta bo babakizanye atamvu zikomeye bafise
ako n'agasuzuguro uko no gusuzugura Barundi no gusuzugura Barundi kuko nta siguro twoha ubwicanyi bwabaye bwaturutse ku kiringo cya gatatu bajya abantu ngo babarazize iki twe rero aho duhagaze nka senared intandaro ya byose ni kiringo cya gatatu twarabisiguye bikwiye kandi tundi muntu yoza kubisigura mu kibanza cacu twarabisiguye bikwiye intandaro y'ibibazo tumvise muri kino gihe mu gihugu cacu ari kiringo cya gatatu twaragiye jewe turabonana ye tutari bwahunge twarabonanye n'ubutekerezi bwa Union Européenne twarabonanye n'ubutekerezi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika twarabonanye n'ubutekerezi bwa Nations Unies ku gaz twarabonanye n'ubutekerezi bwa Union Africaine abo bose twahuriza ku kintu kimwe cy'uko ikiringo cya gatatu kidashoka niyahirahira n'ukuri azobarengera akarinda Barundi kandi azobazwa uno munsi rero kubona ko icyo kintu ni mu kindi sino jewe aho ngeza amato ni ukwemera bose baremera neza yuko neza inama y'iburana igihugu cyacu ari kiringo cya gatatu.
Ego mereka duhere ijambo abanyamanyi radio Ijwi ry'Amerika
mushyira wa perezida bo mu Union Africaine harimo abantu bafitanye ubucuti bushika batuka Nkurunziza akabacako kugira agende arasigura yuko icyo kiringo cya gatatu atangorane icyo kiringo cya gatatu ari bwiwe anyi novuga nk'amazina ngandaka
ayo mazina urayaduha mukajya mushyira nayo Chevino. Reka duhe ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Jules mwiriwe neza.
Nagize mwiriwe.
Mwiriwe neza. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Munyarutse cyane rwose.
Ego mena gomba kuramutsa cyane n'uwo muntu mu 1995 so biro mu gwengeza.
Yego.
Ego mena gyanda mubaze ariko aravuga uko ingorane zihari zavuye ku kiringo cya gatatu. Ego me twese turabibona niho byahereye ariko nibaze uko inzira ya mbere kugira ngo bakigwanye itari yo kugira ngo bace bahunga igihugu nk'abanyepolitiki bafite imigambi barongoye bari kuja mu matora bagahangana n'uwo muntu batari bifuza ako yirwa arapfa abanyagihugu nk'abapfuye muri ibi bihe twaciyemo by'imyerekano. Abarunda musaba n'ibyo ariko barasaba ngo ibiganiro babyita negotiation cyangwa batabyita negotiation babyita dialogue niboroshe imitima y'aba leta y'u Burundi n'abo banyepolitike bari hanze kuko tumaze kumva ku maradiyo bavuga yuko batazoza kwemera kuganirira mu Burundi ngo bakeneye kuganirira hanze none barakenye bazogume baganirira hanze abanyagihugu bagume bapfa abasirikare bo bacunge umutekano n'abapolisi nabone baguma bapfa ibarabi kibereye rero baganire nyimba ziba negotiation nyimba ziba dialogue baduha amahoro abanyagihugu tukeneye amahoro ama icyo ikiringo cya gatatu barabizi iyo bica byace muri senta yubahiriza ubwiza shingiro kandi binogerageza kubabwira yuko ari ingaruka mbi z'uko bavuye mu matora y'ibihumbi 2010 senta yubahiriza ubwiza shingiro yemeje kandidatire ya Nkurunziza babona kuko batari mu nzego kuva muri DMDC nibemera yuko aya makosa abo yose rero aribo bayateye mu mwaka w'ibihumbi 2010 kandi yambabarije cyane. Murakoze
Jire ndamuhakajya mukanya agire icyo yishe ku byo muvuze ariko nagomba duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi radio Ijwi ry'Amerika Inoso mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane ndabahaye mwiriwe.
Mwiriwe neza. Murafite ikibazo cy'imvuyiro?
Ndahaye mwiriwe Chevino Mugwengezo.
Nirakumva.
Jewe aho ngeza ubwenge bwanje ndiko ndaraba ibibera mu Burundi mbona byose inkomoko ya byose ni kiringo cya gatatu Nkurunziza yihagiye yifatiye ku ngufu kandi atabirekurirwa n'amasezerano ya Arusha ndetse n'ibwirizwa shingiro akabazo nagoma mbaje sho byino mugwengezo none ko leta itemera kuganira namwe nka Senarede mukaba mwiteguriye ibiganiro kuganira mugabo leta ikanana ko idashobora ko muganira none mubona ikibazo cy'u Burundi kizotera giherera he kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu akode
ego mushana he shovino mu kanya gatwe cyane ngose mutango kibazo ca Jile avuga ati ego naho bari kiringo ca gatatu byari gutuma abantu bahona mbega ntimwari kuja mu biganiro amakosa ntiyo yavuye mu 2010 mu kanya gatwe cyane ngose muce mu mwishura n'ico kibazo mushana inosa mu kanya gatwe cyane ngo
yewe urambabaza Federico kuko gumucira kandi ndiko rashyira
kuko kuko Chevino nakubwiye ko nta muntu arenze umuntu umwe n'ico gitumana babwiye ko urumuhinga komeye ushobora kugira icyimbiro cyiza mu kanya gato
twaratoyitangaza mu nama yacu heruka kandi twaratomoye cyane tubanye twizera ko Peter Nkurunziza n'abantu bamuyoboka bazotiba bakagondozwa kugira baje mu biganiro kwetu turacyagiye mira neza cyane kuko aho ibintu bigeze nkumbure yo bakitegura yo bagihanuza mugabo ikigaragara nuko adafite abahanuzi bumuhanura bo mwubaho bakamwereka inzira nibutse yuko twahasuye itangazo muri iryo tangazo twarayerekanye neza yuko inzira yonyine ari inzira y'ibiganiro ariko ntibyagaragara ntibyaboneka neza neza yuko abarundi babandanya bicirwa ubusa ntibyaboneka yuko Peter Nkurunziza yahisemo gukora ihonyabwoko ry'ubwoko na politiki
bikagaragara
yuko
yahanuye uri gukoresha amajambo y'ihonyabwoko ngahani iyo ni ijambo rikomeye cyane rwose reka duhe ku ijambo wishyure ikibazo cya Innocent
bikagaragara yuko
duga ku ijambo rya Innocent
ihonyabwoko bifatiye ku bwoko na politiki bikaboneka yuko isiramakungu bose bahagurutse bakananirwa twebwe nta yimigira iyo bisigaye kandi birababaje cyane kumva ko twebwe tuzohava dufata iyo ntumbero kuko nkuko namandiko arabishikiriza
iyo ntumbero ni iyihe
uragatoteza kakakwihanganira ubundi munsi kagakucikana ingwe
reka duhe mushyira naisho bino reka duhe ijambo reka na Deo Hakizimana igira icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri byabajijwe na Jile hamwe na Innocent mushyira nahe Chevino ufata umwanya muremure cyane rwose reka duhe ijambo Deo Hakizimana agira icyo avuze ku byashikirijwe na Jile hamwe na Innocent Jile we bavuga ati naho ho bari kiringo cya gatatu abarundi ntibari kuja hamwe kaja mu matora canke ibintu ntivyapfuye mu 2010 Innocent we akabagira ati ikibazo none ni cyo torego umuti gute ko leta idashaka kuja mu biganiro na Senared mu kanya gato umuntu umwe nturenze mushya na Deo
icyo kibazo ndamaze gukunda kibaza mu cyo nkora nibaza yuko icyabiza gutangura kwari kubanza kumvikana ikibazo icyo ari cyo mbi abarundi batikije nababafakanye ko kubabwira mu kanya gahebye yuko hari ibindi abarundi bapfa bikomeye gusumba ibya politiki zitandukanye n'ibindi biva mu mahanga hanyuma abarundi bikabananira bikabatera n'isoni mvuge nk'ubwoba kubahuka kubiganira kandi icyo kibazo dufise rero kubanza kumvikana ikibazo icyo ari cyo ikindi cyo gukora ngo kuraba ni gusaba abahinga bakadufasha kuvuga bati abarundi baserukira abandi muri iki kiringo tugeze baba batwara baba bagwanya batwara naba hariho abazi hariho n'abatazi hariho n'abinyegeza Bwana Frederic ngahe Bujumbura hariho abantu batanga amategeko kandi amategeko iyo bayatanze n'ibyo bikoreshwa abo bantu ugasanga biriya bavuga biriya rushanga bajya bijyamo ntibajya i Kampala nyira mu mahoteli
reka mushya ntahe Deo Hakizimana akanyamwaronse namwe ngo numwe ngo kari kukarengana reka duhe ijambo ubundi munyewanyu muri radio Ijwi rya Amerika nta kirutimana mwiriwe neza
mwiriwe neza cyane urabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo mfise ni uko dukeneye ko ubwicanyi guhagarara mu gihugu uko kutwicira indongozi bisunze ngo tubazegereye ubutegetsi iyo siyo solution kandi kwegera ubutegetsi cyane badufashe ikibazo cyo gutuma umuntu yicwa umuntu kwica umuntu birababaje cyane baragandaguye adorofashe imirimo bagandagura n'abandi b'intwazangabo aho n'imigwi y'iterabwoba nk'uko leta ibivuga imaze kugaragaza ko ariyo yemeye yamugandaguye turasabye cyane dushimitse bari kutubara dukora mu nkobo w'abanyepolitike abo bantu barandi amashyirahamwe bari kutubara dukora mu nkobo n'ukuri tubabaye tugandaye tutaraheza n'akababaro bazabara dukora mu nkobo icyo dusaba ni kimwe amakungu turabinginga dushimitse ahagurukira ikibazo cyo mu Burundi babwire bahagarika ubwicanyi kuko nta muntu azoryoherwa mwene waba apfuye cyangwa umubanyi apfuye n'aho azoba ari atari zobanye umugabo yaba waje umuntu kuba apfuye acacazira
mushe nahesha vino abanyagihugu bavuga ko basa nabo mengo murabakora mu nkuvu ari ku mpande zose abarundi bato bato basa nabo bumva ko gutwara ubuzima bw'ubuntu ari ikintu gikomeye cyane rwose icyo kibazo kigaruka ko ariko reka mu kanya gato mpijambo kwizera mu duhe nyishungu kwizera ikibazo cawe cyimviro
hallo murakoze kuduhe jambo ni kibazo nagira mbaze Chauvino
nyarutse duga kwijambo akanya karagiye
nagenda amazi hari aho mugeze kumubaza mubaza ko kubijyanye narya diskuru ubuvugizi wa leta yavuze avuga ko ata negotiation zizohaba kubwo ngo azoba dialogue nagenda amaze yuko Jovino ameboshika leta igasaba ko haba dialogue entre opposition na leta ko batokwemera igihe bo byiza ko ari dialogue ntagishwe negotiation kw'intambamizi zihagaze yuko cyo kwitwa dialogue cyangwa negotiation murakoze
Mwushe na he Jovino muduge ku ijambo mu kanya gatoyi mu wishure n'ikibazo cha wabajije ko abanyapolitike muri rusange ku mpande zose bakora mu nkovu abanyagihugu muri iki gihe cyane cyane ubwicanyi bubandanya abasivili bakicwa eka n'abasirikare bakuru nicyo kibazo cy'umushyira ntaheje gushikiriza avuga ko mu gihe wa dialogue leta avuga ko ari dialogue imwe mu bishira mu bivuga ko iki umuntu umwe nturenze Chauvino
mbega Federico ndenavuze ni burya cyitwa dialogue cyitwa negotiation igikuru nuko abanyagihugu bohumurizwa ntihagire umunyagihugu n'umasira kwishwa n'umwe nuko amategeko yo kubahirizwa mu gihugu cyacu nuko abo bantu bose bafashe intumbero yo gukebura siko batufatwa nk'abasi turi abarundi kandi dukeneye guterera ku gihugu cyacu nuko abantu bose bitwaje ibirwanisho duhereye ku mbonera kure n'izindi mizise nkumbure ziri ngaho zegereye ubutegetsi bukwamugwa ibirwanisho bafise batabifitiye uburenganzira uno munsi ni ukubwira ko izo mbonera kure ziri mu nzego zaramaze kwambikwa umwambaro w'igipolisi
n'ugisaaiya
naho hantu
koshika kandi reka duhe jambo mushanaide wa Kizimana de wa Kizimana mbega abanyapolitike bo ku mpande zose mushanaide wa Kizimana bo ari korakora mu nkovu abanyagihugu kuko abantu barabandanya kwicwa eka ubutunzi bukagiramirwa ibintu byose bigatituka abanyagihugu abanyapolitike ku mpande zose bo ari korakora mu nkovu abanyagihugu mu kanya gato amasegonda 30
oya cyo si jamara sagomba seseka uri gukora mu nkovu ababura kandi rero ikibyishyanye iwacu mu Burundi ni uko impande zose zibura icyo gituma ngira ngo dukwiye kugera ahantu tuvuga tutu inyuwaba ari ubuvumo reka turabingene usengera ariko nuhata ndayivuza umwana ko ndabitwenga amenya bitwenga ari ayawe
Ego be moshi anahe deo hakizimana ndabona akanya katujanye murakoze cyane rwose ndabashimiye kukaje mwatoye kugira ngo mushobore kwifatanya natwe mu kwishura ibibazo by'abanyagihugu banywa nyuri radio ijwi ry'America turagushibiye nawe moshi anahe Chauvino Mugwengezo kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mu duhe ivyumviro byanyu turashimiye abanywa nyuri radio ijwi ry'America bose bahamagaye bakaduha ibibazo bihamba cyane rwose hamwe n'ivyumviro bikomeye turashimiye engineer Joe yadufashe mu nyabwivyuma twadushimiye kandi na Innocent Kimenyi yadufashe kwigeranya ibiganiro mugire mugoroba mwiza n'amahoro mwese.